Una. Una mani che gani lo c'ha radio i sa gani. Una ma varundi va scrivere zimbi lo zavo. Kuvyere ke buzima bw'igihugu kugira ngo Burundi
bugore. Ndabaramukije nongera tabahikaze bakunzi mubandanya gukurikirana ibiganiro bya radio television isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama. Kunama uno munsi turabira hamwe ubucuti n'umubano mwiza biciye mu mico n'imigenzo hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Hariko hatunganywa inganda zo guhanahana ivyiyumviro mu cibitoke hano mu gihugu cy'u Burundi eka no muri Ruzizi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Aho ibyo bihugu byompi bihanira umupaka izo nganda zikaba zifise ihangiro ryo gushira ahabona no gutsimbataza imico n'imigenzo ibyo bihugu bibiri bisangiye ibiriko biva muri izo nganda byerekana ko abarundi n'abanyarwanda bafise imico basangiye itsimbataza ubucuti bw'ivyo bihugu kuva kera narindi nayo bitavye izo nganda haba ahiwacu canke mu gihugu kibanyi bamenyesha kw'imico n'imigenzo abarundi n'abanyarwanda basangiye ishobora gutuma abanyagihugu b'ibyo bihugu basenyera ku mugozi umwe bakanabana mu mahoro naho hari ibibazo vya politike bituma ibyo bihugu bibiri birabana ayingwe hano rero umuntu ashobora kwibaza ati mbe imico n'imigenzo abarundi n'abanyarwanda basangiye ni iyihe ni gute mu bihe turimwo hashobora kuba umwumvikano hagati y'abanyepolitike ba bino bihugu byacu kugira asubire ubucuti nk'ubwaho hambere uruhara rw'imico n'imigenzo rwobonekera kuki hamwe byofasha gutsimbataza amahoro uruhara rw'abana bariya bobo n'uruhe kugira hatsimbatazwe amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ngivyo bimwe n'ibindi mu bibazo tugiye kugaruka ko mu kiyago cacu co kunama aho uno munsi tugiye gusangira kino kiyago n'abatumire babiri ndi kumwe na Pierre Claver na Himana umunyepolitike asanzwe ari imvukira muri komine Nyamurenza yaho hambere ikomine yegereye cyane u Rwanda mukaba mwarabonye mbere n'impunzi haba barundi baja mu Rwanda bagaruka muri komine iyo komine yarakire kandi n'abanyarwanda wasanga bahunze bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mwara narongoye n'umugambwe Sabanya Frodevo Pierre Claver ndakuramukije sangwe kaza mu kiyago cyo kunama
yego murakoze nanje ndaramukije radio televiziyo isanganiro ya muri kino giganiro gikomeye cyane kandi nkaramusa n'abariko baratwumviriza bongere batukurikirana babicishije muri radio televiziyo isanganiro
murakoze reka nakirundi mutumire ni umwigisha muri kaminuza ni kaminuza ndarabigisha NS Eric Ndayisaba mwarana nonoso cyane ibijyanye n'akahise muragira n'ivyigwa bitandukanye ku mico cyane n'imigenzo abarundi n'abanyarwanda basangiye professeur Eric ndakora mu kije sangwe kaze muri kino kiyago cyo kunama
murakoze ndabashimiye cyane ku butumire bw'ikiyago kiryoshye tuza kugirana nkaba ndamukije na bari kwarumviriza isanganiro
abatumire rero nk'uko mwabyumvise nabo babiri turi kumwe muri kino kiganiro mwateguriwe na radio television isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolence ya Grand Lac kuri micro ni Medard niyo nkuru na ubuhinga bw'ivyuma ni Seraphine Hakizimana na Alexandre Ngaruwe nayo Evariste Nzikobanya nka niwe hagarariye kino kiyago cacu cyo kunama reka twese twongere kuba ikazi
hewe washite aha ni kwisanganira
tuje mwidonido rya kino kiganiro cacu reka ikibazo ca mbere ndagihere kwa professeur Eric mbe muravye uno munsi hoba hariho imico n'imigenzo iboneka abarundi n'abanyarwanda basangiye
murakoze imbere yuko nishura kuri ico kibazo c'imico n'imigenzo nagomba mbanze dusubira inyuma gatoya muri kahise mbere ka kure abarundi n'abanyarwanda dusangiye byinshi kuko dusangiye inkomoko mbere se abarundi n'abanyarwanda Rwanda gusa naho twoshiramo ni ibihugu bindi urabona izizo za buha zabushi hanyuma
za
bugu ego bugesera nikibaho uyu munsi za Buganda nkore ni bihugu no byita gutyo bifise ibintu byinshi cyane dusangiye mbere yumba iyo ubushakashatsi bwashobora gushika kure cyane mu mamuko twosanga hari byinshi cyane dusangiye kuko abantu bagiye barunguruza aho baba cyane cyane mu gihe habateye inkuru zuba bajya kurondera ubwatsi bw'inka canke bahunga inzara bajya kuraba akiri byo gufungura keshi rero wasanga bagenda bimuka bava mu buraruko batera bajya mu bumanuko na haro tubona nka nk'imiryango cyane cyane imiryango imusanga dusangiye nka karorero nk'imiryango 14 kuri 18
14 yaba
yo mu Rwanda 14 kuri 18 mu Rwanda turayisanga mu Burundi ufashe nk'imiryango y'abahima ubutubivona mu Rwanda tukabana no mu Burundi acha dushaka ko niyo imiryango y'abimukira abagesera abanyabugufi abaha ijya imiryango abantu bagiye bimuka ugasanga bagiye kwisanga bari mu Rwanda abandi bakisanga mu Burundi rero iyo abantu bamaze gusangira umuryango baza gusangira nibikurikira baza gusangira ibyururimi byose ni Rwanda bivuga
Kinyarwanda n'Ikirundi byose birumvikana Burundi arumva umunyarwanda umunyarwanda kumva
ko guhita n'ururimi rumwe washaka rero nkavuga nti gusangira umuryango gusangira kuko umuryango ni mbere ni tutaraja no mu nyubako z'ubutegetsi bw'intwara ya cami hariho umuryango wasanga iyo imiryango meye mikuru mikuru niyo yagiye gushinga ubwami muri ibyo bihugu ndiko ndavuga rero guhera ngaho nyine tuza guhasanga ibintu byinshi cyane tuza kuronka kanya ko kuvuga kuganira ko niyo mico n'imigenzo ko nyine tuyivuga mugo mukamenye ko tuva kuri umwe tuva hamwe tuva kuri bamwe b'abarundi b'abanyarwanda mbere n'aba bandi dukikije abaha abashi abaganda abanyenkore n'ibindi mugo hageze ku barundi b'abanyarwanda hoho tuza gusangira byinshi cyane
nuko uvuga yuko umuntu hamwe yuvuga yuko abarundi n'abanyarwanda ari umuntu umwe ntacyo bayihenze ko
turi umuryango turi imiryango ibiri ikomoka ku muryango umwe tubisubiye ntibisubivuze nkuko oya kuko ntibishoboka yuko abantu bashaka gusangira ururimi atakintu basangiye ntibikunda kuko woraba ego turavuga izindi mizindi zivugwa ngaha muri karere mugabo nta zindi zegeranye nk'ikirundi n'ikinyarwanda nazuza kurunga igiha nibyo muhani yavuga ndamwumva mugabo sindamwumva nkuko numva umunyarwanda ibyo rero ntibishobora kuba byarizanye biba bifise nuko dufise ahantu dukomoka hamwe kandi ndimi none kugira ngo nk'ubu hajye umuntu w'ikabarore n'uwandi hajye hakujya mu Rwanda abo bantu bibaza ko bavuga indimi zibiri
bavuga ururimi
rumwe n'utunuza gutandukana gusa nimba ari ngenda avuga iki mugabo barumvikana neza ijana ku ijana bajya ni ukuvuga hari hahantu dusubiye inyuma neza tuba gusanga tuva ku kintu turi umwe turi imiryango ibiri uyu munsi mugabo iva ntihakurya abana none abana bavukana barafise ababyeyi bamwe umwe arashaka gufata inzira y'umwe akiga amashuri maremare ubundi akigira umwuga umwe akimuka akajya kuba hariya
umwe akaba umukatoriki ubundi akaba umuyisilamu
mukaba aguma ari bamwe
murakoze professeur ego Pierre Claver mwibwe nyamurenza ya kera niho musanzwe muvuga hegereye u Rwanda mwarabonye impunzi z'abanyarwanda baza mu Burundi urabona kandi uruja n'uruza kw'abarundi nabone bahungiye mu Rwanda ni giki mwushikirizaho cyane cyane mu bijyanye n'imico n'imigenzo ubona hari agasano
uravye neza nibyo navuze nti jewe navukiye hariya kandi habaye igihe kirekire Nyamurenza kandi ubu urumva naho nagiye mu mashure niyo nirigwa byaraduhaye akanya ko kuba tugenderanira cyane n'abanyarwanda nkabona ibiba hagati y'abanyarwanda n'abarundi haba mu byiza haba mu bibi ibyo twarabibonye si ukuvuga rero yuko nk'ibitubona muri kino gihe ari bishasha kuri twebwe icyo cyuma tubishyira mu kibanza cyabyo rero uravye mu by'imico y'abarundi n'abanyarwanda uko twaza turabibona ko twakura niko wasanga hari ibintu byinshi duhuriye ku ego ni nacyo gituma tubishije muri ibintu byo kuvugana naho nuko twakoresha dukoresha ururimi rumwe naho hari utuntu tutandukanye twumvikana neza twasanga n'ubu niko bimeze usanga imico twovuga nk'ibyerekeye imico yo gufashanya urayisanga mu banyarwanda imico yagateka dinyite urayisanga mu banyarwanda imico ukayisanga no mu barundi imico yo kubaha urayisanga mu banyarwanda ukayasanga no mu burundi kuko iyo migenderanire nagiye ndabona ntabwo nigeze mbona yuko abanyarwanda mengo nabandi bantu b'abanyamahanga tutazi kana niko badufata ndakubwira ibyo byagiye biraba abantu bahari akumbibe nyamurenza nahandi bagiye mu Rwanda barisanga basanga abanyarwanda babaho nkuko tubayeho ingene barima ivyo bafungura inzu zabo nyene zimeze ibyo wasanga ari cyo kiko biyumvira nabo bajine wasanga ari cyo kimwe nico kimwe bitaguye n'ubu bitagura cyane kugira ngo abanyarwanda baje hariya babeho neza mu banyagihugu cyane abarundi bagiye hariya babeho neza mu banyagihugu sindi ko ndavuga mu gihe rero nkumbure nk'ibi bihe tuvuga tuti turugaye usanga hari ibindi byivugira bijemo noneho naho hari hagira ibintu bibi iki abarundi n'abanyarwanda usanga hari bihe bibi usanga kenshi swat abarundi bahungiye mu Rwanda cyane ugasanga abanyarwanda bahungiye mu Burundi nivyo twabayemo ico gihe rero byarafashije yuko tugira ubucuti n'abantu bahariya abanyarwanda baragira ubucuti n'abarundi abarundi baragira ubucuti n'abanyarwanda gushika n'ubu rero usanga n'ubu bivugwa yuko hariho icyuka kibi usanga abo bantu n'ubu tuvugana timbega bimeze gute
ncuti ya n'ubu hinga bwaranagwiriye
yego n'ubu turavugana
telefone
basha tugiye yo bishoboze ko tugenda yo turisanga nabo bishobose yuko bazino barisanga nuko rero ibintu bimeze imico turayisangiye mugabo rero kubera ingwano y'ikongo yadutse urumva inayizana ibindi bica bituba ivyari bihari byose nkumbure abantu rero tukarindira tuti reka nkumbure tube turatenye nkumbure ibintu bizoteba bigaruke mu buryo mugabo kuvyerekeye abanyagihugu abone kwita repopulation abanyagihugu biguma mu mutima ntibibaze ngo barataye ntuze iyo mico barataye migenderanire oya biguma mu mitima
reka kumbure turaza gusanisha none munsi uko byifashe ariko rero nkuko nabishikirije mu ntangamarara hari inganda zariko zitunganywa n'ishyirahamwe la Benevolence Grand Lac haba ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'u Burundi kugira barabe ko ku mico n'imigenzo abarundi canka n'abanyarwanda boba basangiye hano rero reka twumve bamwe mu barundi bo mu cibitoke kumure nabo batubwire uko babona imigenderanire yifashe hagati y'abarundi n'abanyarwanda nico babona cokorwa kugira ibintu bisubire nkaho hambere reka tubakurikire
imico y'abarundi n'abanyarwanda dusangiye yari imico myiza cyane turahanahana abageni turagabiranira turatemberanira atari ububona ibintu byamaze kugira bakugara imbibe kandi by'ibintu bigigenderanira abanyarwanda n'abarundi byari ibintu bimeze neza cyane rwose urabona twarahanahana abageni tukagabiranira inka icyo ari cyo cyose ururimi kandi urabona ururimi rw'ikinyarwanda n'abarundi ni rumwe umunyarwanda n'umurundi dufise ururimi rumwe hanyuma hariho akantu turiko turaraba turiko turabona ko byiza tubagira umutima w'urukundo kugira ngo abanyarwanda n'abarundi basubirane
kubwa mbere cyo basangiye na rurimi hagati y'umunyarwanda n'umurundi ko baraganira nta muntu bakeneye kwaza gusigura cyari ko baraganira bwa kabiri ni ibintu nkuru usanga mu Rwanda no mu Burundi bihari nk'ubu nk'akarorero kandi babwire ko mu Rwanda hariho abantu bita abunzi abunzi n'abantu novuga nti bashinga ntayi bo ku mutumba bacatse nyamanza ntono cyangwa z'amatati no mu Burundi bariho hariho abahuza bozo ku mitumba nabo nivyo bakora ni nka bimwe baciye imanza z'amatati ziri aho mu kibano ibyo basangiye ni byinshi novuga nti no mu gusaba barasangiye gusaba kuko nk'abantu ko barakwa mu gukwa bageni uravye neza abanyarwanda n'abarundi mu gusaba nico kimwe uko amajambo kujya bayavuga niko n'abarundi bayavuga no vuga nti rero ibyo basangiye ni sibike uko no vuga no mu ntambo hari ntambo zimwe zimwe z'intambo z'ikirundi usanga no mu Rwanda ziriyo pero gasanga n'amazina akakwitiranwa
kuko twasanze abarundi n'abanyarwanda turuhuriza ko neza atawo hindu wundi akoresheje ururimi rero cyo turaba ku mbuga nkoranyambaga turashobora gukoresha ugo rurimi kugira turabiko hari cyo kufasha mu kuhagayika amajambo aca kenshi kuri izo mbuga abibugwanko na cyane cyane twasanze abanyepolitike bamwe bamwe haba mu Rwanda no mu Burundi bagerageza gukoresha ugwaruka ku izo mbuga kugira baronke abantu benshi bahuruza batera ubwoba abandi baronke ndetse n'ababayoboka abaro twaciye tubona igikorwa twokora nico guhagarika amajambo aca ku mbuga ngurukana bumenyi abibugwanko nkuko twagiye tubibona kenshi aho washobora gusanga bafashe ishusho y'umukuru w'u Burundi canke w'u Rwanda bakamushiraho ishusho y'igikoko giteye isoni bigatuma abantu benshi bagira amakomante n'amalike kumbure ujya muntu yabishize ko akaba ariyo yunguka cyane kuko abihemberwa kuri YouTube tugatangazwa rero ninge nashobora kubaho inkuru atariyo igaca isanzazwa n'abantu benshi ikagaragara nka umenga ari ukuri
bo twe twosaba ko urana ko tuba ku mipaka cyane cyo ko sandu kwasaba ko abadukurira bo janga bakavugana kugira ngo iyi mipaka iduhuza yongere ngane ko abanyarwanda baza ko bahora barengana abarundi baje nko bagenda hama umutekano w'igihugu abarundi canke abanyarwanda mwese akubahiriza umutekano w'igihugu cy'uyondi
mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki
muzu isanganiro ry'abadasangiye ivyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo ku
nuko rero abo ni bamwe mu barundi bashikiriza cyane cyane uko babona imigenderanire mwumvise yuko banavuga nico basaba ndabibutsa yuko izo nganda nyene ziriko zirategurwa no ku ruhande rw'u Rwanda reka rero ngaruke muri studio n'abatumire turi kumwe hano n'ubumere kwa professeur mwumvise bano banyagirwa no barundi icyo bashikiriza cyane cyane kubijanye n'imico n'imigenzo turaza kugaruka no kubindi kubijanye n'izi mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi ariko muravye mubona ari gute umuntu iyo mico n'imigenzo iri kiravuga ubu yo yibangabanganya na kubu mvuze ko umushatsi kuvuga bino bihe turi mu munsi
urakoze hari ikintu gikomeye cyane n'ikintu n'ikibano hanyuma tuba mu bihe bigoye cyangwa mu bihe bitagoye hari ingene umuntu asanzwe abayeho hari ibyo asanzwe akora hari uwo asanzwe bagenderanira uwo rero ntari ashobora kuba ari uw'i Burundi cyangwa ajabutse umupaka rero ayo majambo yabajya abantu bariko baravuga bavuga ibintu babamwe si byo bumvise kuri radio cyangwa basomye mu gitabo bo berekana kababaro n'abatabivuze ngo bakebyerekane rwose babigaragaze mugabo hariho abajya ku mupaka bagiye gusuma bagiye gusenga bagiye kurima bagiye gukora akazi ahemberwa abo rero ibyo birakomeye cyane kuri bo mbere no ku gihugu urumva biratwereka ukuntu ya mico yo gufashanya kikavere yavuga ya mico
yo
kugenderanira
ubuntu
yuko ishura kugumaho no mugihe bibita bitari byiza kuko ibi bihe byo kugara umupaka tuzuba turavuga si byo bihe bibi cyane birenge ibindi ibyo bihugu bibiri byaciyemo nuvuga hariho umuco abantu bagiye bamenyereza baramenyereza barakuza wo kumenyera no mu bihe bigoye ingene babibamo naho rero dusanga twebwe tutahamenyereye dutangara twumvise tuti twe tuzi ngo kumbe abantu baravugana baraganira kumbe iyo hari umusuma y'ivyinka mu Burundi ashitse mu Rwanda ntacararama baramubwira ati subiza hariya twaravyumvise ibyo rero nkavuga nti ni ibintu bitwereka bwa bucuti kumwe twari twavuze ubwa mbere ubwa bucuti ubucuti uwawe naho yibagiye kure uguma umwibuka uguma naho ibihe bibigize anaho rero hari ubwo bucuti bw'uko dufite byinshi twasangiye dusangiye naho ibihe bitatworohereza tugomba yuko ubwo bucuti atahubuja turabona nko mu manza abashobora gufata indege bakayifata bakagenda abandi bakajabuka mu Rwanda abandi bakaza kwera urabye raba nk'aba bantu b'abarundi bahunze kera mu 70 na kangahe bagiye bagira imiryango ubwo bugindi bwagiye buba tugeze iruhande yuko tuvukana tuva ku kwa rivuze tuva ku muryango umwe tugeze twamaze kwinjirana mu gozi nshobora kuvana hanyuma naho ibyo bihe bitoroshye twagiyemo umunyarwanda aba mu Burundi yagumye avuga ikinyarwanda nkari ku mipaka aho bire akoma yibandaniza imirimo yiwe ego ntaryohewe mugabo titwumvise ngo intambara zadutse ngo oya ibyo byerekana rero ako kantu ko uvuga ati naho ibihe bibaye ibizohera
naho bimeze uko
bizohera
ariko rero uno munsi kuvuga yuko iyo mico n'imigenzo nubwo bimeze uko iracari ku mwanya wayo
umuco urya ntugenda gucyo nyene umuco subasi kintu twazindutse kubera yuko bingoye umuco ndawutaye umuco urashora kuza no murunganwe runde ruzoza tugasanga abana b'abarundi bavuga ko batamba inka bavuga inka batarigera bayibona kandi atari ko muhira barinze kuyimusigurira kuye niho rero iruhande yuko tubana tubangikanye umubanyi rekara nini wacu no ngaha mu bakarti
tubaye umubanyi niwe mujya
yamaze kuba umubanyi iyo avuye hose mugomba kubana neza usanga hari gusanga umwa bizotangura kubana batumirane bariga na musange mwebwe abagabo mwara badukomenyana namwe mugabana batangiye kumenyana umubanyi nawe bari umunyamahanga mwamaze kubana hari ikintu kiza kubahuza bigiyemo rero nk'ibyo by'abantu bagenderanira barimira hamwe bagurana na mafaranga bagurana na impene inkoko bica bibi bintu bikomeye cyane rero nkavuga nti iyo mico ntayishobora kujya irashishwa gutosekara mbwa ntahiba yaruye ni nayo duhora dufatira ko yo urana twebwe Burundi n'u Rwanda na Kongo twaciyemo n'ibindi byinshi cyane kandi bibabaje
bere na karere k'ibiyaga binini
kaciye mu bihe nini cyane gose by'intambara abantu barahunga bariruka barati byabo mugabo mu nyuma yo ho habaye amasezerano y'abanyepolitike cyatwereka twaje dusubira hamwe tukagirageza iko ntibiba byoroshye mugabo turagirageza kandi baza yuko uyo ari muco wundi umuco wo kuva mu wo kugirageza kuba mu bihe bigoye kumva abantu basubira bakaja gusengera hamwe bagahana abageni kandi
basengera ku mugozi
basengera ku mugozi kandi haci ibintu bikomeye nka bijya ntibyoroshye keshe dukunda kubona ibibi twavuga mu abanyafrika abarundi abanyarwanda baricanye ntitubona uko kuntu ntajya mu Burundi babati warapfunwe ntiwapfuye twaragizagira ibibazo mugabo turagerageza kubivamo niko ingorane ziba ziriho mugabo Burundi buravugwa u Rwanda buravugwa abantu bumva ko ariko baragenderanira
akarere kakavugwa mugabo
akarere kakavugwa
hariho
kandi ntikavugwe mu bibi gusa
murakoze cyane professeur reka ngaruke kwa Pierre Claver Unahimana musanzu n'umunyapolitike mugerageje kumva urabona mwebwe hariya mu raruko bw'igihugu bano nabo ino cyane cyane mu kiya cya Rusizi twabamenyesheje ko izinganda zibera ino banashimana hariya hariho bimwe bimwe bashikirije bati uno munsi urumva turavye nk'iguhana hana abageni tukaraba ibijanye n'amatati mu kibano ariko bagomba bagaruka ati na aho imipaka yugaye kumbe turaza kwigaruka ko mbe mwebwe n'igiki mushikiriza mugerageje kuraba iyi mico ya mico mwadushikirije mubona ishobora kutosekara mubona hari ishobora hoho gutera imbere gatonya kugira abo bantu basangiye umupaka ubabere umukate kuruta aho babera ahabera urwango
ica mbere na mbere turashima kumva yuko muri kino gihe twibaza yuko imbibe zugaye tukaza twumva yuko abarundi n'abanyarwanda mu banyagihugu harashobora guhwanira hamwe kandi bidaciye mu gifuri oya bigaca mu mwumvikano hagati y'abategetsi abo banyagihugu bagashobora guhwana kugira baganire ibibazo byabo muri kino gihe ibihugu birabana nabi icyo ni ikintu cyiza cyane rwose kandi urabona mu byo bashikiriza ibintu bikomeye baravuga ingorane bafise nkumbure batari bafise mu minsi heze kandi bagasigura yuko bobo aho bari bafise imico myiza iyo gufashanya iyo mico yerekeye kuba abantu atari bikoko iyo mico yo kubahana agateka ugasanga mu bihugu bitandukanye iyo mico iriho haba mu Rwanda haba mu Burundi kandi igafasha kugira abo bantu bashobora kumvikana nibyo bavuga ibyo bavuga amajambo yoroshye bavuga bati twebwe guhana abageni kuja ku masoko tugasumirana tugahana ikiniki niki iminsi mikuru nibindi byinshi bigira ubuzima bw'umuntu urumva nibyo bagarukako bipfuza bati ibyo bintu rero twari byo dushaka yuko bigaruka bati mbe muri bino bihe mbega iyo mico irashobora guhungabana mbega yokingirwa gute turavye muri bino bihugu byacu twita Grand Lac ibihugu byo mu
biyaga binini
binini u Rwanda u Burundi na Republika
ya Demokarasi ya
Kongo yahora yitwa kera Zaire turabizi kuva kera ingene byagiye biragenda yuko hagiye haraba ibihe bikomakomeye hagiye haraba aho umutekano uhungabana mu gihugu kinini cyaba mu Rwanda haba mu Burundi ugasanga ibara riraguye twagiye turabibona ko habaye ibihe bikomeye za 1992 za 1993 aha mu Rwanda twabibonye 1994 nkumbure n'imbere ugasanga muri icyo gihe rero amaraso arasesetse ibintu birasambuse icyo gihe rero abantu bari bafise imico myiza hari usanga iyo mico ukavuga uti ko babaye ibikoko byagenze gute no kuvuga muri icyo gihe kuri uwo mwanya babatakaje iyo mico ubuntu gufashanya kwitaho uwundi kubaha uwundi urumva byahagaze mbega bica bigenda gose icyo ni kindi kibazo nibyo muri icyo gihe byaratakaye muga ntibyagiye gose oya ibyo bihe bibi bihagaze abantu barasubira kwicara bakavuga bati mbega ibintu twagize ni biki bica bigaruka mugabo rero hari abashobora kuguma begenyeza bavuga bati amaraso aguma seseka bariho tugume tugwana tugira gute ivyo rero iyo mico
abarisha ku nyungu z'abantu
ni ku nyungu z'abantu bamwe bamwe handiko ndavuga cane cane abanyagihugu ariko ugiye
ari nabo benshi
nibo benshi ariko ugiye ku mareta naho usanga nabo bafise ibindi bibazo abategetsi bafise ibindi bibazo kandi tumenye yuko abo bantu bategeka twebwe turimwo n'abantu bize amashure turaronka ibindi vyiyumviro vyerekeye ubutegetsi nkumbura ibyo vyiyumviro bitari bihari ubwa mbere duca tubona yuko twokorana n'abazungu twokorana n'abande kugira turonke ubutegetsi bufise ubushobozi bukomeye amafaranga menshi n'ibindi amatungo ibyo rero nibindi vyaje kugira ngo bibangamire iyi mico nkumbure rero harageze yuko ibi bihari ubu tubona byokogwa mugabo hisunzwe iyi mico nkumbure iyi mico ikagarukwako ikagarukwako igashigwa imbere ayo mareta abo bategetsi bameze gute bakabwirwa bati wewe uri umutegetsi ibuka yuva ibuka ibihugu byacu abanyagihugu bacu iyo bava aya ibi byo gufashanya byo kubahana byo kuba umuntu tubi bikokoze turicana aba ari byo dusubira gushimikira ku ibyo rero ni ibintu nkumbure yaba twumvira yaba twumvira abanyagihugu ngira ngo ibibote bakabigarukaho bakabiha ikibanza iyi mico ntitakare kuko irakomeye
murakoze cyane se abadufatiye mu nzira ko tukiri mu kiyago cyo kunama aho no munsi turiko turabira hamwe ibijanye n'ubucuti hamwe n'umubano mwiza biciye ku mico n'imigenzo hagati y'abarundi n'abanyarwanda turiko n'abatumire babiri Pierre Claver na Himana umunye politique turiko kandi na Eric Daisaba umwigisha muri kaminuza nderabigisha NS reka mbere cempera kuri mwebwe dufatiye ko muri kuri iki bantu twumvise bavuze hari ikintu bagarutse ko bati hari igihe usanga izi mbuga ngurukana bumenyi zitosekaza imico hamwe usanga nk'umuntu ashira ku mbuga ngurukana bumenyi nk'igihugu akagihindura ikindi cyangwa umuntu akamuhindura uwundi ivyo ntibishobora kudusubiza inyuma bya bihugu bibiri byavuye ku muryango umwe
bo urumva ikijanye n'imbuga n'ibihaca nibintu ningorane nini cyane kandi taraba u Burundi gusa cyangwa Rwanda ningorane tugezemo uyu munsi ubuhinga bwo guhanahana amakuru bwari yongereye nibyo mugabo hariho nibindi bintu byononekara hari n'umushakashatsi yavuze ati ubuhinga bwo gutuma tumana kamakuru bwaraje mugabo bwahaye ijambo batari barifise kera ugomba gusohora icyiyumviro waracandika ukamara umwaka uri kwandika ubishyira mu gitabo cyangwa urenga ukakijyana ku bahinga bagiye gutosora ibijyanye n'ibitabo bakabisubiramo batikosora ngaha subira ngaha igitabo cyawe kikazohava kiza kimaze imyaka n'imyaka cyarasubiyemo n'abandi barage
umwe wese agenda
kugira ngo icyiyumviro kizosohoke uyu munsi naho uba wikanguye saa munani y'ijoro cyanke uri mu winywero akagwa kagoshitse ushobora kwandika ikintu cyurungika isi yose ikaba ikibonye ivyo rero ntacyo ntidushoboye kubitorera umuti uyu munsi mugare rero icyo dushoboye nuko abantu batari bake batanguye bamenye yuko ibi bica ngaho kuri izo mbuga byose atarukuri
mugabo wumvise ko none bafise amakenga bati ibyo nuko bishobora kuduteranya mu gihe wari umuryango umwe
ayo makenga arahari mugo urumva ko babivuze ibuye riserutse burya ntigice isuka cyane bunyine urakubwira ati hari abantu bashobora kuduteranya burya bavuze ati gute bavuze ati nibyo barahari mugabo ntitwabumvirije urabona aho byaciriyeho ibyo bintu kuri izo mbuga n'amafoto n'ibindi turumva ngo baciye abantu ngo basubiranamwo bagirana biravugwa bikarengana na cyane cyane yuko abarundi abanyarwanda bo kuri izo mbibe ubwo rubi ku mupaka tuba turavuga sabana hari ibindi baciye ngo bisumba ibi barimo hari ibindi bintu babonye si izo mbuga gusa hariho abanyepolitiki bakoresha izo mbuga n'abandi cyanke mu majambo uyu munsi je nibaza yuko bivanye n'akahise ego katubabaye twakiyemo hari icyo twize hari isomo twize ivuga ati hariho jewe ku gatwe kiwanje hariho na jewe mu kibano ivyo birakomeye gusumba ivyo numvise ku radio canke nasomye ku mbuga bisigura yuko egome izo ayo majambo wabigwanga nayo kugwanya bishobose nayo kwiyamiriza aho bishoboka bishobora mugabo utarabishobora twubaka ikibano ikibano nuko kuntu iyo migenderanire ku mupaka yabandanije ibanda neza kavuga rero nti mugabo icyo gukora kirayiho turakeneye kwama turiko turaraba yuko icyo kibanda kibandana neza naho rero nk'abatwara ku mitumba bajya nyumba ku mugera akomeye cyane ujya batoye ku mutumba batwara abandi ujya babwiye ati mwumvise ibiko biravugwa hariya mugabo twebwe nga tubandanye ikibano umunyarwanda ari mu Burundi nta kumakomwe ibyiwe bigume neza umugwanda nuko umurundi ari mu Rwanda ibyiwe nimba dandaza kuma yidandariza nimba yorora inka guma zorora coye bira amajambaraza akagenda mugabo ikibano kirasigara
kandi bimara nakanya gato burya bijyo byo kumpinga ngurukana bumenye
bijya bimara umwanya muto biraza bikagenda nibyo barabisubizamo turabiraba mugabo bega si ibyo gusa ibihaca n'ibyishi turabona amajambo ibintu biteye isoni bidahuye n'imico y'ikirundi byama bicaye umuntu nubwira ngo tuca tubikurikiza ego mugabo urumva nk'aba bana bakiri bato birakenda ariko umuntu abasigurira bijya wabonye nuko mugabo hariho bajya n'abantu bitera soni dore tubibona bikavugwa mugabo ntibisigura yuko twebusha dutwagwa n'ibishobisha iminsi yose nibyo turafise kugira ubwoba nibyo kumva tuti ni gute kutunganya neza ikibano imigenda ikagumaniriza ni sawa kutubyiyumvira mugabo ntizo tujugumira ngo hari ifoto yatutse umukuru w'igihugu kanaka yuko ngo abantu baca oya barabiraba bati uyu ni umugizi wa nabi kwari umugizi wa nabi rero hamwe ababijejwe abajejwe ubutungane cyangwa umutekano uwo mukurikirana bakamufagira agahanwa ni byiza mugabo atarahanwa tugomba kubana tugomba kuraba cyane cyane ibiduhuza aribyo byinshi gusumba uwo muntu mu cyari babiri yagomba kuducanishamo ega no mu bihe bigoye by'intambara twacamo mujya bonona nte bababeshye umuntu umwe babiri arashobora konona ikibano bikazokwitirwa bose ngo abanaka bagiriye nabanaka naho byakozwe n'abantu batatu bane abandi bose bari bingaho baraba kwera tabu washa bafise mbwa mu nyuma ingaruka zikaza kuri twese nibiye usanga ari abantu umwe cyaye babiri
naho ni ku nyungu zabo nabo
bamwe mbere nti banivuga namazina bavyizirya ntuze ko nimba umuntu arinze kuva avu atanga inkuru
ntivuge canka akavuga akavuga ikindi kintu kitabaho
ego ntiyivuge ngo nyene ngo yavuga ati jewe medali niyo nkuru mvuze ibi nibi nibi uyo muntu urumva ibyo bintu ntibikenera uko tubihana gacira
arinze yemanga ivyo yanditse canke yarungitse
nkibitsi muri kiganiro ibyo turiko turavuga turiko turabyemanga urumva aho kugira ngo hari uzoza mu kiganiro ngahaye
Afuge, atinye kwemanga ivyo yavuze
atinye kweba yemange inyene yacafye umukuru w'igihukana aka canke ibindi nta wuzoza azoguma nyegeye uwo muntu araguma nyegeye ntitumuha gaciro kanini turabo abantu bemanga ukuri bemanga ico kibano cyiza bemanga iyo mibano myiza yo barundi n'abanyarwanda
murakoze reka ngaruke kuri Pierre Claver nk'umunye politique mbere na professeur ya kigarutse ko mwumvise kandi nabajya abanyeshuri bitoki ko bakigarutse ko bati uno munsi barabona neza na neza amajambo abi ugwango kenshi usanga gwizwa n'abanyepolitike n'abanyepolitike namwe ni mwebwe nabo mu Rwanda nabo ngaha mu Burundi mubona koko nayo majambo y'ugwango ya politike abantu bashoboye kuyashira gute ku murongo professeur yahejeje kuvuga ati abanyarwanda n'abarundi byo basangiye ni byinshi kuruta ibyo batanya mweho mu banyepolitike nabo muvugana kuko urumva bamaze kudoma kuri utoki nuko bahari mubona ari gute umuntu yoshira ku murongo kugira ano majambo abiyugwanko ntarandagate ntaje mu barundi kumbure usange hariho abariko biyumvira abandi ko batari byo bita ama prejudice n'ama stereotype
kera yavuze kera ni muri bijya gihe vya independence n'imisi yakurikiye ibyo buhinga ngurukana bumenye ntibyari bwakomere cyane hari ama radio mu Burundi habaye ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi warumva ku ma radio abakenyezi bariko baraterana amajambo mugabe vyaherera ngaho nk'abanyamakuru kaza numva nabo babigiyemo bariko baraterana utujambo nyene tugupingana ariko ubu mu bihe tugezemo byacitse ibindi bintu izi mbuga ngurukana bumenyi zabaye nyinshi nkuko professeur yabivuze usanga nubuhinga n'umuntu atarakwiye kugira ngo aronke ijambo ryo kuvuga ibintu bitomoye usanga nawe ariko kuko bavyandura mu ibarabara bagashobora kuvuga ibyo bishakiye byose bishobora uvyumvirije neza ushobora guhungabanya cyane nk'abantu nkumburi batararonka uburambe bwo kuhinyanyura ivyiyumviro byo gutegera ivyiyumviro nyene bimeze ibyo cyo no kwita experience kuko mu rwaruka ruhari ubu benshi urabona bagize amashure abayabaye mu banyagihugu nuko kandi ni benshi cyane gose ubu abo rero n'ubusanga babikazemo cyane bakaze mu byo gukoresha izo mbuga ugasanga kuri WhatsApp bariko ama groupe ugasanga kuri Facebook bariko ugasanga kuri YouTube hoho n'amasanamu barakwereka ibintu byinshi nkumbure bamwe rero barashobora kuyifata nkuko ari byo byose ugasanga rero mu mitwe yabo harameze nabi ugasanga nka bamwe bavuga bati jewe nategereye neza untegeza kuja mu ngwano ikongo nzokura y'amahera ibiki ibintu mwe n'ibyo nategereye yuko umunyarwanda ari umwasi nategereye yuko umurundi ari umwasi ibintu mwe n'ibyo ugasanga babifashe gutyo ivyo rero muri mu bihe mwe n'ibi birashobora kuba ibintu bishobora kuzana ingorane zikomeye cyane ariko sinibaza yuko bishobora kubandanya kuko ibyo biherana n'iki gihe bigabanuka sinibaza ko byohera rwose mugabe birashobora kugabanuka ibihe turimo usanga hari cuka kibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda hagati y'u Rwanda na Kongo icyo twokwita ibiyaga binini ngaha hari cuka kibi n'ingwano zirimo mu gihe rero izi ngwano cyicuka kibi cuhagarara ibi bintu by'amarezo sosiyo abantu bavuga ku marezo sosiyo bavuga ibintu bitajanye simvuze ko ari bose bavuga nabi ku marezo sosiyo usanga bavuga neza vyogabanuka
bavuga ko yica
vyogabanuka mugabico nibaza kandi harabusanga n'ubutegetsi budakora ibyangombwa byose kugira ibyo bintu babigwanye
ariko rero tugarutse kumbure ugerageje kumvizana bajya abanyeci bitoke umengo banenga abanyepolitike ku bwanyu bo banyagihugu ruhara rwabo nuruwe kugira ayo majambo abibugwanku ntabajemwe kumbure yo tuma haba ugwanku hagati y'abajya abanyagihugu begere ku mipaka y'abarundi n'abanyarwanda
abanyepolitike nibo nise abategetsi niwe nise abategetsi kuko umunyagihugu ari izura bibujya twebanye politique nawe to buri mu butegetsi bwa bakwita wewe uri mu butegetsi niko babifata niko babifata turabategetsi ntuvyumva nico cyuma navuze nti basi simvuje abandi twivuje nti tukora ibihagije byose kugira ngo bijya bintu bigwanywe
Ego neko ngaruka nti none abo bo banenga abanye politike bategetse ari bo bajya babanye hajya bo buruhara rwabo go buruhe kugira naho bayabona ntatume bahinduka canke ntatume habugwa hagati yabagenzi babo ku rundi ruhande shatse kuvuga abarundi n'abanyarwanda uruhara rwabo bajya abanyagihugu bajya babanye
abanyagihugu bajya abanyagihugu muri abo abanyagihugu ni benshi abanyagihugu ni benshi turavye neza nyene bimeze
ni nabo
bariko bariko baravuga n'abantu nkumbure bafise akenge canke nivo y'ivyigwa ibemerera yuko bashobora kumenya ibiri mu matelefone n'ibiki bivya kuma babimenya ariko abanyagihugu b'ukuri bari abo hasi bari abarimyi babaki bamwe nta na matelefone bafise nabe baririmira ibiki bintwe n'ivyo ntibaza kuraba YouTube ntibaza kuraba iki
bishoboka yuko abo bandi bafise akenge gato agenda kubwira abandi mbe havugwa maki havuzwe iki bimeze gute
bajya ahubwo naho babivuga mu biganiro usanga nkumbure ari abo nyene kuko hajya abo babivuga harimo abatware Ubyumva hari abatware bo gatumba batware mu makomine ni incabwenge abo nyene nibo gukorera ko kugira ngo ubutegetsi bubakorere ko bubafashe kugira izo nyigisho zihave ntizihave zikwiragira muri bari yabirimizi bari abanyagihugu basanzwe bikizo nyigisho zibi ntizihave zikwiragizwa muri bari abanyagihugu basanzwe bibereyeho mu mahoro bazabona ingorane zibagwa ko batazi iyo ziturutse ituma mvuga rero nti amareta ntakora bihagije abategetsi ntidukora bihagije ni kuki tubona ibintu mwe n'ivyo hatobaho ikeno kwita contract bagashiraho ibikoresho canke abahinga babizi bazikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi nabo baza baratanga inyigisho zo kugwanya ivyo communication guhanahana makuru n'ikintu gikomeye ubarekeye bo nyina kawe bavuga bonyene naho nyene ariko aya mareta aba mu Rwanda haba mu Burundi haba muri Congo bakaza gushiraho uburyo bwose bushoboka nabo bakaza ku marezo sosiyo bagatanga inyigisho zishimikira kuri iyi migenzo myiza bakagwanya ibyo bintu bigwa ku marezo sosiyo bibi mugabo tubona mengo barabareka barabareka hariho bibaza ati rimwe rimwe nkumbure ngera barawe n'abashigikiye hano bavuga bati none bumvise nk'abakuru bamwe na bene bariko baraterana amajambo nkumbure barashigikiye na bene ivyo rero tubona yuko nkumbure abanyagihugu bavuga bati abategetsi abanyepolitike nkumbure nimwe muturiye bavuga vyo bavugavyo abategetsi n'abanyepolitike nabo barafisemwo uruhara
ego
bihagurukira bagashiramwo uburyo bobigwanya
Murakoze Pierre Claver turi wanashima ku mwanya wa nyuma nyuma wa kino kiyago cacu ariko kangaruke kwa professeur uno munsi nibihe bintu ko muri biboneka byubaka byuba biriko birakogwa haba hagati y'abarundi n'abanyarwanda byotuma uno munsi bino bihugu byacu canke abanyagihugu bino bihugu byacu buzuzanya cyo kibazo ko muri ndazo kwibaza n'umunye politike hano
urakoze imbere yuko nico cyo kibazo ngomba baroke kibazo mwari mu majije Pierre Claver bonye ngo kirakomeye niko niyumvira yuko rimwe na rimwe abanye politike giye tubarenganya tukanababishira washaka iyi ibubuhinga bwa none bwo gutuma tumana ko makuru bwarahinduye imyiyumviro y'abantu ibyumviro by'abantu byaratumye yuko abantu bamwe babigiramo amaraha sinzi kwa igisho sikirundi ngirango babigiramo ibishobisho byinshi cyane umuntu akavuga wa muntu ataho yoronkera avugira ijambo atoza mu kiganiro nk'uyu muzi atovyandika mu gitabo avuga ati nanjye ngiyohebwe yuko ibintu byo birarengana abantu ariko babivuga bikeshi rero jewe sinibaza yuko byinshi mu byo tubona biteye isoni by'ibitutsi sinibaza yuko byishye ubangwa n'umunye politike yantumye cyangwa iki hari abantu babyumvamwo bahimbagwa nuko ibyo bintu biko birazunguruka ega si bijanye n'ibyo bitutsi byo byerekeye ibibazo by'u Rwanda n'uburuke na Kongo turabibona no mu bindi ukabona abantu banabihanahana baryohewe twara tubona amareresi ibiteye isoni abantu bakayahanahana bakayavuga kandi n'akanyamuneza keshi rero nibyo we nabyo ndabitahura nk'uko hari abantu byo buhinga bwaguye mu ntoki batari bafise ubundi buhinga bundi ubundi bwenge bundi urundi rugero rw'ubwenge uvuga ati rero nakajya nanye ndonse ko kugira ngo nigaragaze nshobore kwinyegeza inyuma ya telefone ntukane rero nkavuga nti nibyo uruhara rw'abatwara ni ngombwa kuko yutwara ugomba yuko ikibano kiba cyiza ugomba ko abantu bagira indero mubaha kandi utubashe umubanyi wawe ntazokubaha wewe njye nk'umwana w'iwanje munsi no kumba rika tukumubanyi sino cyane ndyoherwa ngo ni sawa ngo jewe nimba umubanyi wanjye ari byo tudatumvikana ko turavitse ngo tuzobitorera umuti ngo umwana w'iwanje siwaza kumutera ibuye umunsi umubanyi wana wanjye tutse umubanyi duca mvuga nti hari ikibazo ngaha yatutse jewe nkavuga nti kuko yabivuze umugenzi wanjye Pierre Claver Nahimana uruhara rwa leta rurahari n'uruhara rw'abanyagihugu rurahari twebwe kuko nkuko yabivuze rega burya abenegihugu cy'abanyagihugu benshi ntibari kuri ayo mantu ntibari kuri ayo bibereye kurima ibiharage kurima ibijumbu arajwe ishinga n'ingene ryari imvura izotasura mbega imvura iratasuye niyatasura nzorima iki imbuto y'ibigombo by'imyumbati nzoyikura hehe ko nahora ndayikura hakurya ya Kanyaru mbega ko ariyo nibyo bimuhanze abo ni bakeya bari kora ayo matelefoni n'abari keya bashobora gukwiragiza ayo majambo muti rero mutubaze mwabagije muti none n'ibihe by'urufatiro byiza dushobora byiza n'ubwo kuntu iyi myaka yose iheze ya ego turavuga imyuzenya hakiri imyaka irenga 10 ibicuka bitanguye kutagenda neza guhera mu 2015 imbere n'imbere yaho murabizi mukabo twebwe abantu baragize urungendo abarundi bagira ingendo baragenda mu Rwanda abanyarwanda baraza twarabonye n'abatwara bagenda abandi baza mu bikorwa by'akazi byabo none havuga nti Josi nta ntibyatakaye haba ku rwego rw'abadutwara hejuru haba no ngaho mu kibano ni ikibano cyarabandanije hari ibyo bitagenda neza kavuga nti ni wa muco abantu bavuze twagiye dukura muri ibyo bihe bigoye twaciyemo twatuti naho bigoye ibigoye bizohera hatuti ibindi bihe
tuzobirengera
kavuga nti haracariho urufatiro nuko kuno abantu bati naho bigoye tugomba kubana naho bigoye tugomba kugenderanira
murakoze Eric tusa no bariko bararangiza Pierre Claver uno musi haba indongozi canke mu banyagihugu muri rusangi muri bino bihugu byacu bibiri n'uruhe ruhara rwabo mu gutsimbataza amahoro no kunywanisha abanyagihugu ba bino bihugu byacu umuntu umwe gusa dusoze
uruhara rw'abanyagihugu rw'abenegihugu nk'abatwa ariko turavuga haba mu Rwanda ha mu Burundi
ndongozi ku rwego rwo hejuru
ku ndongozi ndabashira ukwabo abanyagihugu cyane cyane dufatiye kuri iki kiganiro twako turagira nuko boshimikira kuri iyi migenzo myiza yamyeho kuva kera kugira bibuke bagume bibuka yuko ari abantu bagume ari abantu ntibabi bikoko naho ibintu byo babigoye bafashanya aho bari haba mu Burundi ha mu Rwanda mu budasa bwabo kandi bafashanye hagati y'abanyarwanda n'abarundi mu gihe bikenewe hose naho turi mu bihe bigoye uruhara rw'abategetsi nago rurakomeye nuko bateza gukora ibishoboka byose kugira aya makari ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ari hagati ya Kongo n'u Rwanda bihere bavyinjire mu akoresho ka byose kugira bihere twe turifuza yuko nk'abanye politike yuko uravye biriko bira muri kano karere igihugu cy'u Kongo n'u Rwanda n'u Burundi bava muri barimwo bagasubira muri ryashira hamwe CPGL nairaze cyo birambabaza cyane kuko mu myaka ziri haraheza nk'imyaka 5 6 twaragiye nari umuhinga icyo gihe nkora muri Cogeco twaragiye mu bihe byo kugira ngo turabonye twosubizaho ryashira hamwe iraze risubire rikore turabijamo turavyiga turahana amaraporo leta niho bari badutumye tibikore gucya ako mu nyuma birazimanganywa turemeza yuko irishira hamwe CPGL hamwe ryugaruka ibugu byacu bikemera ati turagarukanyeho kuko ryarabivyi ibyiterambere nibazo bya politike barabivugana haragera igihe abakuru b'ihugu w'i Kongo RDC Zaire Mobutu w'i Rwanda uwo mu Burundi bagahanira ngaha mu Burundi cyangwa bagahanira mu Rwanda cyangwa bagahanira kugira bavuge ibyerekeye iterambere n'ibibazo nyine bakabivuga cyane rwose ibyo turifuza yuko nkumbure bakora ibishoboka byose kugira ngo bisube bigaruke bifashe yuko twova muri ibintu turimo n'iby'ubutunzi bigatera imbere kuko nta na kimwe cyobuza yuko u Burundi u Rwanda na Kongo bagiye hamwe yuko akarere utasanga gakomeye gafite ubutunzi bukomeye birashoboka cyane rwose abo bazungu bose bibaza ngo badufasha zaba za itazi ni zande nibakorere kuri iki badufashe rero dutere imbere
murakoze Pierre Claver dusozera umunota umwe Eric namwe n'uruhe ruhara mubona rw'abana bariya ndavuga mu bofasha bose gutsimbataza amahoro no kunywanisha abanyagihugu ba bino bihugu byacu bibiri umunota umwe
bo uruhara rwa bene igihugu cy'abanyagihugu uko twamaze kuruvuga babandanije babana neza babandanya bagenderanira babandanya bafashanya mu bihe byiza n'ibibi mu gihe ibintu bitari byoroshye uruhara rwo rugaruka uko Pierre Claver avuze no gw'indongozi indongozi ugomba kubona ibiri kure ibirenge ibyagutwara none ko abatwagwa berekanye yuko bagomba kubana bisabye indongozi zacu muri ibi bihugu zigomba kumenya yuko uka mbere ibihugu byacu birahoba hoba nzuvuga ngo nta butunzi bivuze bifise ubutunzi mugabo byahuye na byishi byahuye n'ingwano zabaye zirabisambura hanyuma hariho turabyemanga hariho n'ibihugu rutura biryoherwa n'izo ntambara zibera ngahi wacu ntibyumvikana yuko tuba dufise amashyirahamwe nk'izo za CPGL kavuga za EAC n'ibindi mugabo ngo dushaka ngo bufasha buvuye hanze buje kuduhuza twagomba je nko vuga amashyirahamwe ya EAC ya CPGL ya Union Africaine ege yagiriyeho kugira ngo atorere umuti ibibazo rero indongozi zacu tugomba kubona kure gusumba kumenya yuko ibihugu batwara babisanzeho ubwo bagomba kwisigaho bimeze neza kuruta rero nti Burundi nta mahoro ushobora kuronka Kongo idafise amahoro ntibikunda kandi n'u Rwanda ntigo yaronka mu Burundi atariho na n'u Burundi nuko nuko nyene ko tubana twadufisa kahise kahise ka colonisation kaduhuza ibitari bike tugomba kwicara hamwe twebwe nyene niba ari ubufasha dukura hanze tukaburonda mugabo twebwe nyene nkuko akuri ibihugu barabahura bagasura gahura bakicarana bati ibintu nikwe tuko turahomba kuko ingwanda ziko zibera iwacu hanyuma kugira ngo ico kibano gikomere kuganira twamaze kumenya ko kuganira ariho haza kuva umuti
murakoze ni kuri zo ntererano z'abatumire nshensozerera ko ikiyago cyo kunama uno munsi mwumvise yuko twako turabira hamwe ibijanye n'imico n'imigenzo yotuma uno munsi abarundi n'abanyarwanda basubira kubana bakabana mu mahoro n'umwumvikano ntangere reka nshimire abatumire twari kumwe hano reka mpere kwa professeur Eric Ndayisaba wakoze kwita mu butumire bwacu
urakoze cyane mwakoze isanganiro ku butumire niki kiganiro kiryoshe tukibaza ko kizobandanya cyangwa ku bindi bindi turahari kugira duandage duterera
mwakoze ku ntererano zanyu
urakoze
reka nshimire Pierre Claver na Himana umunyepolitike imvukira yo muri komine ya kera Nyamurenza yabonye byinshi azi cyane cyane kubijanye n'uruja n'uruza kw'abarundi canke abanyarwanda muri bino bihugu bibanyi bihugu bivukanye mwakoze kwita gutumira bwacu Pierre Claver
ego cyane na mwakoze kudutumira muri kiganiro gikomeye cyane nubundi nkumbure habonetse akanya mukadutumira tuzoheza tubitabe kugira natwe duterere ibyumviro dufise kuri ibibazo biri muri bihugu byacu dukunda cyane
murakoze reka rero nshimire namwe mwese mwari ko muradukurikirana kuri radio television isanganiro muri kino kiganiro kunama mwateguriwe nino samirizi eka nimbonesha kure dufatikanije nishiramwe la benevolentia grand lac kuri micro yari Medard Niyonkuru Evariste Nzikobanya nkani we yaragarariye kino kiyago cacu nayo Serafine Hakizimana na Alexandre Ngaruwe nayo nibo bari mu buhinga bw'ivyuma ibihe byiza iwanyu mubandanye mukurikirana ibiganiro bikurikira murakoze
Una mani kigani lo sharadio isanganiro Una mabarundi bashikiriza ivyimbiro vyabo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bugororoke